intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Kaje mwese mu kiganiro ndafishe ijambo. Icuno munsi kijanye n'isubirizwa ryanangiye mu bunyoni mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere. Muriko mushikirizwa na Karim Dusabe.
Ndafishe ijambo.
Tumwemeje ijana ku ijana.
Uyu ni umukuru w'inama nshingamateka, igihe abashingamateka bari bahejeje kwemeza bose, Lieutenant General de Police Javin Ndirakobuca yatanzwe n'umukuru w'igihugu mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere. Hari mu gitondo cyo kuri wa gatatu hakoreshejwe kuduza amaboko mu gutora, naho hari abashingamateka bari bacavye ko biba mu ibanga. Iryo genwa ryavuye genezwa n'inama nkenguzamateka. Asubiriye muri ayo mabanga, General de Police Alain Guillaume Bunyoni yari muri ico kibanza kuva mu 2020. Ivyo bibaye mu gihe umukuru w'igihugu yaheruka kuvuga ko hari abagomba gutembagaza ubutegetsi bwiwe ariko ataco bazoshikako. Hari kuwa gatanu uheje ariko yugurura umwaka w'ubutungane mu ntara ya Gitega. Umushikiranganji wa mbere mushasha, Lieutenant General de Police Javin Ndirakobuca, yarasanzwe ari umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere. Yavuye arahira ko yinjiye icese muri ayo mabanga ku muhingamo w'uyu wa gatatu nyene. Tumwumvirize.
Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Lieutenant General de Police Javin Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi, ku ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'Abarundi, nubahiriza ubumwe bw'Abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose, mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kugwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu n'akabenegihugu bose.
Umushikiranganji wa mbere mushasha yinjiye muri ayo mabanga mu gihe ibintu bitifashe neza mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Hari ico rero kigiye guhinduka. Ugwaruka ruratubwira ico ruvyiyumvira.
Ngaka karuka nyuma gahungabanya marusifa, wewe kila kuavuka nyimbuto kukuruka na uhora kungoma, wumbi ni jitu manu zikisemera mugara kwa likira iti isha jeni bago
ulishaki yetu muto uhora ho harunami kwa herodi ibasango ni waganziti kukusanga benu kutoteza tumbisi kwenja wa majusi imugira kwa
Kiganiro ndafishe ijambo tugihere kuri Hugo ari muri Sudani y'Epfo. Ati umukuru w'igihugu ntagarukire kuri Guillaume Bunyoni, naje no mu bindi bisata byose abononye abake ububasha bafise.
Twebwe mu Rwanda turashima turakenguruka ku ngingo umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye yafashe yo gukura amaboko mu mpuzu, yo gukura amajambo agashyira mu bikorwa. Na kare iyo ugoboroye amaboko umusaruro uba mwinshi. Ero kuba akuye umushikiranganji wa mbere nibaze mu butungane bwose bw'igihugu, cyangwa abatware bose bagize igihugu, cyangwa mu ntwaro mu bushikiranganji, cyangwa mu bindi ibisata bitandukanye biri mu gihugu hose, ndibaze ko atanahamwe aya masatari akanenge, kandi abakora ayo makosa arabazi nyirenye n'ibyo barabyemerera. Rero nk'uko atanguye gukora nk'ugwaruka turashimye kabisa, turashimye mwebwe ku mutima, turamushimiye ku ngingo afashe afatanije n'abasangiye gutwara, kandi tuzoshima neza neza tubonye koko icyo yakoze cyangwa icyo yiyumviriye gihari kijya mu ngiro. Mu gihe yakuye umushikiranganji wa mbere hariho n'abandi bashikiranganji, cyangwa hariho yakuye ari Guillaume Bunyoni hariho n'abandi ba Bunyoni bameze nkawe bonona amatungo y'igihugu, bizingira ko banyonyera amatungo y'igihugu nk'uko bizwi nk'uko nyine nyine ubwiwe abyiyemerera. Hello, nisi gae munda kudose zigihugu ubuhose haramakosha hanyuma igihugu nacyo nico cyagitera imbere ngo nikubera umushikiranganje yavuye nakubera bamukuye ikayi babunyoni abameze nk'umushikiranganje ni benshi mu gihugu yafashe ingingo rero nk'uko yafashe ingingo y'abacamanza akabakura akanabahana abagiriza amakosa naye nk'uko abivuga azi ko abagiriza amakosa kandi bayasise koko nakore rero igikorwa akore uko biri akore ibyo twamutoreye ayobore igihugu akontore mu nzego zose z'igihugu kubwira igihugu gishobore kubamo amahoro n'umutekano nari kugaruka cyangwa abandi bari inyuma bazavuga ati igihugu cyatekanye reka rero twicare dusangira akazi kinagahiye kuko nk'amajyambo yari amaze nese avuga naho n'ubu atacyo turabona birabamo ega kuba mukuye se kuvuga byose birahindutse ariko twiteze impinduka mu gihe azabandanije akora ibikorwa abogoza ba bunyoni acabogoje bunyoni arabe kandi mu kubakura arabe n'abandi basubiriza mbegu n'abandi bamusubirije aka kazi agiye gukora azogashobora nibwo turazi imyidogo ntizobora mu gihugu ariko ariho gukora no kurenga
Leon ari mu Burundi nta kintu kinini yiteje ko kizohinduka
mu gatondo k'uyu munsi twumvise makuru avuga yuko umushikiranganji wa mbere ari Ngeyane Bunyoni ahejeje kubogozwa mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere ariko ku by'ukuri uri kuraraba ukuntu igihugu cyari kimeze ukuntu cyari gipfukamwe mu nda n'akagwi nibaza ko umukuru w'igihugu yoba ari karisunga kakagwi nyene yavuga yuko kagandagura abantu kakica abantu kakanyuruza ibitoro kakanyuruza isukare nibaze ngira nako kakagwi ariko uri kuraraba kugena Gervain Irakobuca mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi nta kintu kiza na kita tuye kwitega muri byo kuko ni babandi nyene ni kakagwi nyene makisubiriza kuko uri kuraraba muri iki gihugu cy'u Burundi hari haba singa ntahe bicinja n'ijambo boshobora kuja muri aya mabanga kandi bagatunganya iby'igihugu byo kuri abanyagihugu bakishira bakizana mu byabo rero kumuhindura canke kubogoza leta ye nibaza ko hari ico kintu cy'akamaro kinini tugiye kwitegamo ni bya bindi nyene guma hahandi nyene urumva reka tubirabe ko hari kizohinduka ariko uri kuraraba kuva umushikiranganji wa mbere agenwa mu ayo mabanga ibintu byabaye nabi igihugu kirononekara kirajya mu bukene butagira izina bwicanyi rero ni ukuri kuraraba leta ya Evariste Ndayishimiye yari ikwiye gukinjura yose ama abarundi bakashiraho indongozi z'ukuri ziba bari abanyagihugu atari amajambo gusa atari gukina ku mutsimba abantu
tugume mu Burundi na Sheikh wewe ariteze ko ibintu bitari bike bizokosorwa kubera uwo mushikiranganji wa mbere mushasha
ugwaruka ndi mu gihugu cy'u Burundi nkaba mbona ukuntu igihugu kimaze iminsi cyifashe nkaraba iminyinyurano yari imaze igihe mu iterambere ry'igihugu ntacyo tworonka tuvuga kinini ariko turiteze ko hashobora kubaho igihindutse kuko turaba ingendo y'umukuru w'igihugu ahagomba ko ibintu byose bijya ku murongo mugabo bikagaragara ko hariho bamwe baguma bagomba yuko ibintu byasubira inyuma niyo twiteze rero gusa ntitworo ntituva kinini ariko twiteze ko hagira igihinduka ko turazi umukuru w'igihugu ingendo ariko akabandanya uko ari ugenywe mu mabanga mashasha akubahiriza uko umukuru w'igihugu ariko arashaka ko ibintu byogenda twiteze ku Burundi hari ikintu gishobora guhinduka
Didasari mu izinga rya Mayotte ati mushiranganje wa mbere mushasha hari byo ntumwitega ko cane cane mu vyerekeye umutekano
iri hindugwa rya bunyoni bakamukura bakamusubiza ndera ko buca dusubira inyuma gato mu mateka twagiye twumva bakijaho bagiye twumva amateka ya Evariste Ndayishimiye nandira ko buca tani bijanye cyane n'ibintu byo bunyonyezi barimo ariko ntitwobashira ku ruhande kubijyanye n'umutekano abana b'igihugu bagumye bicwa bari mu bibanza bikomeye bafise ijambo mu gihugu ari bo bafise ijambo no kuvuga kumbure hari gihe abandi nabo bari bakorana na bunyoni mu bintu byo bunyonyezi tunga igihugu nabo babonegwa ko atanu mweba agegwa umutwe ibana nabo nyina gacure hagatoyi ariko nta kizere mfize ku bintu byaye n'umutekano kuko abantu bagumye bicwa Evariste yakitwara umugambo SNDD-FDD ari secretary general wa SNDD-FDD ngira ko buce nawe ari mu bibanza bikomeye nk'uko nyene n'ubu batwara igihugu Evariste yatwara ngira ko buca hari ngaha abantu bagumye bicwa donc mu bibazo twabituraje ishinga icyo cy'ubunyonyezi kirimwo twizeye ko hari ikintu gishobora kuzohinduka gatoyi umugabo ku bijyanye n'umutekano njyewe nta kizere mfise ku ruhande rwanje kuko ntibabuze ingufu zo kubihagarika byagumye biba babona kandi nabo babifisemo uruhare niko nabivuga mu yandi majambo.
Tubandanirize kuri Ecto hari muri Kenya ati ubwo ni urukino rwa politike kubyiwe ni nkuko atacahindutse
akubwanje ibi bihejeje kuba nayibona nka sisteme ya SNDD-FDD yo gusamaza abarundi cyane cyane ko ntibihejeje kuba atakina kimwe umuntu yabyitega ko uretse ukutumvikana cyangwa kutubahana byamye biranga abo batware ba SNDD-FDD kufata ubunyoni ngo arahinduwe wasubiriwe na ndarakugarika nta kintu na kimwe bizabyungura mu buzima bw'igihugu hakini lakini wigie kuhindua mwisata tiki huku. Ibi kukazi na yuvona mija mikino vami ya mwa kubakira kwa hoze tubo na wata wakira na mwa wajana changi watu henda mkutuma makoro na akari katuko ala nabi ya ikuwa musu vilije adi kukasanga jikumaha handi nyene mwa futi kwa kundi nyene tukayo jiki na kimo chuhindu katukavivula ibi wetuja kuba wiza kutuki imuta ibujawaye hakuri abahunziza narajabu baho dane somangishye mugabo mu nyuma barafungisha ya murabizi ngoro ziza reka kongisha rajabu na martiseme yabo nawe kumushamaza kuko barabona kuri ntwaro yabo ishyara ngo banabikiye ngo cyo Burundi nuko rero kwibona nabi bakabura ukuntu ari mu butorere inyishu irama ibibazo bihanze igihugu bagashaka ngo tuzaba dusamaza ubundi bwo ariko kuvuga ko ubuyoni nahasubirijwe ariwe azinganitse igihugu cyangwa ariwe atume ibintu bitagira neza mu gihugu oya igihugu kizinganitswe na sisteme yabo na sisteme ya SNDD-FDD kuva ya kera uko ibubaza kufata bunyoni ukamukuraho ukamusubiriza ndakugarika nta kintu na kimwe gishobora guhindura ku buzima bw'igihugu rero intwaro ya SNDD-FDD nyine kusamaza mpanura n'abarundi bacosamazwa n'icyo bintu SNDD-FDD irimo iri kirakora duheruka kubona umukuru w'igihugu ariko yamamura avuga ko abagomba gutembagaza ubutegetsi bwiwe abazi atashye badoshikako iki rero uno munsi ibikozwe nibyo byerekana icuka kibi cyari kimaze igihe kivugwa ko ubunyoni batakumvikana n'umukuru w'igihugu ariko rero kumusubiriza ntacyo bizabitungura twebwe kubera nk'uko nabivuze kare na sisteme yabo yo kudusamaza rero nohanwa nyine abarundi kudasamazwa n'intwaro ya SNDD-FDD
abori imitima umwami ataru mambuzi yero dingwa byumve akinyinduka arungi kingabo uwo nibibondo mukihugu ahatira marira aharanira kuhora ku ngoma akaboreze kubutegetsi kubutegetsi
Isha ari muri Kenya harerekana umunezero afise kubera iryo hinduka akizera ko ibintu bishobora guhinduka akava mu buhungiro
cyakuri ashinangiye ngo umukuru w'igihugu yafashije kubagoza alengiyamwe mbunyani n'akarere keza kubari mu ntwaro bose mu gisirikare mu gisata cy'ubutungane mu gipolisi yuko hari icyo bakwiye kwisunga cyukuri ibyo kubona umutegetsi nkuriya ahaniwe amategeko yakoze n'ibintu byiza cyane n'abandi batonya bagiye kubonera ko akarorero biboneka yuko atawajya bangura nukuri turashimiye umukuru w'igihugu ku ngingo yafashe tumusabye ko yobandanya ahubwo akora nk'uko na twebwe turi inyuma y'igihugu turabishimye rwose ndetse turamushimiye kuri ako kigo yagize ahubwo abandanye acekinge n'ahandi hose inyuma aho bitagenda hose mu bucamanza mu barimu mbese no mu barongoye abandi nukuri n'umunezero ntange mbese nk'umuntu turi inyuma y'igihugu umeze neza bitagira uko ungana ntajyewe umwe mu rwaruka bishimye gose mbese naho mperereye gose ni byishimo ntiwora abiboneka ko perezida akize ibintu cyari tumikeze ko yokora twebwe ibyo wenda ariko aravuga avuga ati isaka ry'imbwa ryahiye savuga ati perezida igerezi ryose wewe niko yama ariko n'ukuri turabonye ko ari umugabo w'igihugu n'ijambo kandi rihagarara ko by'ukuri turamukengurukiye cyane kurwaruka ndabona ko ariyo nzira y'amahoro atayindi nzira atari iyo mbese ndibaza kugeza ubu n'abatavuga rumwe na leta hariho rimwe niyo babaza ububoko byacu ukuri turashima ino n'umunezero n'umunezero ntiworeba mfashe amaze kumva iyo nkuru ahantu duherereye hose aho dutembera hose niyo nkuru yagwa mbese ntiworaba uburyo ibyishimo asura byose bamwe kunenga hari ikintu cyabaye kuri kugira ngo urabyumva ntutegereje siko nyine ari kwishima.
Neema hari mu Burundi ati tuzomushimira canke tumugayire kuvyo azoba yakoze
araho zogera icyo bihinduye kuko ubushikiranganji ntabwose mbere bushikiranganji bwose busanzwe butwarigwa mu gitwarwa n'umushikiranganji wa mbere ariwe rero kuba mu gihugu hari bitagenda neza kandi hariho umushikiranganji wa mbere rero tuvuga yuko hoba hariho kutabona neza ibikorwa kutabona neza icyo leta yateza gukora ni ukuvuga yuko uwari umushikiranganji wa mbere ashobora kuba hari ibyo yarageje gukora cyangwa yateza gukora atakora neza akaba ari nacyo cyatumye rero akombogwa muri ibyo rero ntawashoka avuga ati bigiye kugenda neza gusumba uko byahora cyangwa bigiye kuba nabi ukundi reka tubanze turindire turabe icyo umushikiranganji mushyashya wa mbere washyizeho icyo agiye gukora icyo agiye gukosora birashoboka nk'uko ashobora guhindura byinshi bivanye n'uko hahora twavuga yuko byari byamunaniye ko hagira icyo ahinduye muri leta yari atwaye ubu mushyashya akagira ikintu ahamariye abanyagihugu agira ikintu ahinduye muri leta kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza yego ntiyambihura gahunda reka turindire turabe icyo mu minsi iza agiye kutumarira.
Olivier ari mu Rwanda abona ko ubutegetsi ari bwa bundi kandi buzobandanya bukora uko bwahora.
Kubwanje Gervais Ndirakobuca yahora atwara ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu asubiriye yarangiye mu nyoni mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere nta kinini kigiye guhinduka mu by'ukuri abari amazina abari abantu bahagiye ariko intwaro ni yayindi nyene niko jewe ndabibona nta byinshi na alangiye mu nyoni umushikiranganji wa mbere avuye yari amaze gushika ko ahanini hatari ingorane gusa hatari kwagiriza abakozi bawo na tere ko aribo batumye ihomba mbega ari ibintu byivyagirije gusa ata kintu kifatitse kiboneka yabibaye amaze gushika ko mu gihe rero asubirijwe na Jean Bendera ko buca nta cizereje bifise by'ukuri ko hari ikintu kigiye guhinduka mu bisata bitandukanye byo mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi.
Duherahereje kuri Rio ari mu Burundi ati abakora nabi ntiyari bunyoni gusa n'abandi bakorana nibafatwe bahanwe
abandi bamwe n'ubwo kimuze ku bwawe rero narabe narabe ibikorwa koze naho gasabo ari kukibabaje nuko baguma umengana kumisane kwa kundi ko n'iyo hasubiye nta kintu cy'igitangaza umuntu yofata ko agiye gukora kuko nawe avuye muri bwa bushikiranganji nyine bwarimwo burakora bya bindi bukora urudandaza bukora uburimyi ubworozi uburobyi transporo nibo urumva rero ibintu nibavanure nabyo kuko nabo baje bakora nk'ibyo nyene ego barahinduye barahinduye umushikiranganji wa mbere bashyizeho w'intwaro hagati mu gihugu none bobo ubwo koko perezida yoba yasesanguye akaraba ko uwahashize nawe atabindi nyine byari bimereka ko ashobora kuba yagirwa nk'uwundi niho hantu hari ikibazo ntitwavuga yuko umuntu yoca asita bwose ngo akoma amashyi cyane ko hariho ikintu gihutse mu Burundi ariko turindire turindire nimba koko biyubaha bakavuga bati barabamere neza y'abanyagihugu ngibi byari guha ishimo sinamushikanganye sinamutegetse sinamuntu wese kuva ku gasumba yagiriza kubona ko imbere yiwe hari ineza y'umunyagihugu hatari ineza yiwe ati tureke ko igihugu abantu bose bicwa na demagogi umwanya hariho ajavuga ati turiruhutsa gatoya ariko turabe ko hariho urugamba rundi mukuru w'igihugu agifise ko kuraba uwakuye nibaza ko yarafite ibikorwa byinshi mu gihugu n'abandi benshi bakorana ibyo bikorwa narabe rero n'abandi ariko ararongera kubera ko adashika muri forodebu kubera ko adashika muri iyo migambwe yindi bakuriye abo bantu bafise dinite bafise ubuntu barambere neza y'umunyagihugu apane neza yabo ni ukuri umukuru w'igihugu naze hasi ntaze hasi kuko ikizomu urabira kubyo yavuze ikizomu urabira kubyo yakoze dukeneye ibi bikorwa nyine ako kazi kahari yavuga kikamukubita kudeta kumva yagakemuye turakeneye na ka kandi kica abantu kanyuruza abantu ku munsi ku munsi gapfungira abantu bose agatoteza ntitukumve ko yavuze ngo yarakabonye hama ngo agakingira ikibaba ntibaseruke hama ikindi tubone iz'impunzi ziri hanze bazira ubusa hari amaradiyo yaturiwe hari amaradiyo yangaje icyo sinshi ziri zangaje hari impunzi ziri Tanzania ziri kugera kanabi batoteza aho hose nahashika umukuru w'igihugu yambare inkingo y'imana nk'uko asenga yambare inkingo y'imana avuga ati ndavuye hasi ngire nkore mparanire ukuri n'ubutungane mparanire n'ineza y'umunyagihugu hama imana ikujya bimushimira umurinde tubona abantu badafungiwe ubusa barekuwe ntibigize ntitukeneye ku mukuru w'igihugu ibyo niyo abikora aza bishimirwa n'imana yongera bishimirwa n'abatwara
ati ntimwabona umuco w'uhoraho utamanzuye uzohaguruke dusangane ibihinduka ukazobohora iminyororo yaboshe inzirakarengane ukazowikira uwasogose uwo wasangiye uwanse gusubiza abatware mugitwara nka Herodi tekana muzokukuruka abatware mukizumina w'ibyisi tekana muzokukuruka imiraba igihe kiri hafi
ani nawe kiganiro ndafite ijambo kigarukiye cashimikiye kwigenwa ry'umushikiranganje mushasha wa mbere Lieutenant General de Police Gervain Dirakobuca hari rwaruka rya nezereje izera ko hari bitari bike byahora bigenda nabi bigiye gukoshogwa abandi babona ko atakizohinduka ko yoba ari amayeri ya politike mwakoze mwese rwaruka twari kumwe mu kiganiro namwe mwese mwaduteje amatwi naho ku wa gatatu za
cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.